kumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio Indwi i Washington DC kuri uno munsi wa gatanu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka turabandanya duhimbaza umwaka mushasha muhire w'2018. Twifuriza n'abakristo aho muri hose Noweli nziza muheruka guhimbaza. Turabandanye rero uno munsi kuri no saha kugurura imirongo ya telefone, twifurizanya Noweli nziza na bonane. Mukanya rero muri kano kanya ni muri sanga cha kiganiro mukunda kigiye kumara isaha yose. Turugurura imirongo ya telefone isaha yose kuri mwebwe banywanye biradishwe rya Amerika. Tubahaye ikaze muhamagare ya nimero ni ya yindi nyene 1 202 44 91 93 1. Ndasubiramwo ya nimero mushaka guhamagara ko muri kano kanya mu kiganiro muri sanga mwifurizanye Noweli nziza na bonane 1 202 44 91 93 1. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, kaze mwese
muri isanga. Ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Sasa sikuku imeanza,
tutaimba tutacheza
kwa furaha mwaka mpya. Wakati umefika, dunia nzima twasherekea mwaka mpya. Kila sehemu ni shamu shamu, lazima mwenye ushikwe na hamu. Tizama watu wamepiga pamba
za kila aina na wamependeza sana.
Nikula kunywa na kujichana usiku hadi mchana. Asante Mungu Baba, twakushukuru. Asante Baba wetu.
Radio Ijwi rya Amerika samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanya gushimira Imana ku mwaka ugiye kurangira w'2017. Dutangura mushasha wa 2018 hano muri studio i Washington DC, studio Indwi. Muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri sanga, aho tugiye kwinezereza tushimira Imana, dushimire inshuti n'abagenzi ku mwaka twaronse. turuguriye mirongo ya telefone rero nimero ni ya yindi 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 muhamagare turatanga uyu munsi mukuru kaze mwese.
Uyu mwanya wonu watu dorunga kurakashe turirimbe tunagine ishimira umakamusha kandi tubiture imana isi yose yishimiye iyo migisha ahantu hose nibirori ibyishimo dore ni byose ntihagira ucikwa n'umunezero abantu barake baberewe bitavugwa bararya banywa shimye kandi bararikesha shimwa mana yacu
uba tukiriho
ushime mana nzima
iruta byose
umwaka urashize dutangiye umwaka mushya tangiye umwaka mushya n'imigambi myishimisha.
Happy New Year,
New Year,
bon
année.
Zena watoto tusimame sisi wote tufurahi
tuimbe
tucheze
tuburudike
tufike kila pasi tuchangamke basi na furaha iwe tele kila mtu asonge mbele tucheze mpaka kesho kwani pari hii ni show.
Open fire ni komesho mtapata vitu special
kila mtu awe na wake tukatike tusichoke asante Mungu Baba twakushukuru.
Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko twababwiye twatanguye hano ku Radio Ijwi rya Amerika guhimbaza umwaka mushasha muhire mu minsi ibiri yonye nisigaye umwaka mushasha uratangura w'ibihumbi 2017 muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka tubibutse yuko no kuri Facebook ariho turi murashaka kutwandikira ubutumire bwanyu kuko imirongo ya telefone dufite abanywanyi benshi benshi cyane bari ko barahamagara ariko no kuri Facebook murashaka kuja kwandikaho ubutumwa ndi hano muri studio ndashobora kubusoma tukabushikiriza inshuti n'abagenzi. Ndabibutse adresse yacu kuri Facebook ni VOA Radio yacu kuri Facebook turi kuri VOA Radio yacu mwandikeho amanimero yanyu ariko cyane cyane n'ubutumwa bwanyu bidashobotse yuko tubaronka kuri telefone ubutumwa bwanyu turaza kububona kuri Facebook. Reka rero dutangure umunsi mukuru hano muri studio dubashikiriza indirimbo yitwa Fanda Nayo. Fanda Nayo yaririmbwe na Mbumba.
Suata, 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 suata. Samba Zelendi, kita, kita, kita.
ababwiye ko twatanguye guhimbaza umwaka mushasha muhire hano kuri Radio Ijwi rya Amerika muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka ndabifurije mwe mwese aho muri hose mu Rwanda mu Burundi muri Congo mu karere k'ibiyaga binini hose muri Amerika mu Bushinwa aho mutwumva hose haba ku radio canke kuri internet reka rero tuje ku murongo ya telefone duhere kuwitwa Fides yifuza gutasha Fides wiriwe neza
Mwiriwe cyane.
Urahura komeye.
Nda kazi cyanda kimimana.
Ni byiza cyane. Uduhamagaye uri hefi des.
Jonda bahamagaye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Mhm. Umwaka mushasha umwaka mushasha muwiteguriye mute.
Umwaka mushasha tuwiteguriye neza cyane kuko no mwaka ushitse mu gihe cyiza cyane turimo Imana yadukoreye ibikomeye mu gihugu cyacu.
Mhm.
Ego, turawiteguriye cyane na cyane cyane mu gushimira Imana ku byo yakoze.
Mhm. Yagukoreye iki wewe ushima cyane wibuka muri uyu mwaka w'2017 wifuza gusangira nabandi?
Muri uyu mwaka w'2017 ndangije.
Mhm.
Jensanzwe ndo mu mama ndubatse mfise urugo mfise abana babiri mfise n'umushinga ntahumwe. Uyu mwaka urangiye Imana yankoreye ibikomeye cyane kuko ndabiye aho mpereye mu muryango wanjye icya mbere nta muntu nabuze ngo nje kumuhamba.
Amen.
Ikindi nta muntu nagwaje ngo nje mu bitaro ndepanse amafaranga cyanke ubuzima buhagarare mu muryango wanje.
Kintu gihambaye cyane gose.
N'uyu mwaka nyene w'2017 Imana yaneye iteka ikampa akazi mu gihe kirekire nari maze nshomereye. Numva nezerewe cyane mfite ibintu byinshi cyane nzoshimira Imana kubw'uyu mwaka urangiye kabisa ndumva ndi ahantu heza ho gushima Imana.
Ni byiza cyane gusa n'imigisha ikomeye cyane kutabura umuntu mu muryango kutagwaza n'ibintu abantu basengera cyane ariko ndumva Imana yarakugiriye neza cyane. None mufaso ni Fides wo busengera hehe cyanke utubwiraho usengera ugiye kuzoshimira Imana kuri uyu mwaka?
Ego cyane jewe nsengera muri Eglise Methodiste ini di Burundi ikorera ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Ariko pesize majewe nkaba nsengera kuri Paruwase Gatumba niho niteguriye kuzovuga cyane ibyo Imana yankoreye.
Ni byiza cyane mu Gatumba. None urifuza gutasha bande musengana cyane n'abandi mu muryango wawe?
Uyu mwanya turiko turavugana ndafise umushinga nahe wanje tutari kumwe ari mu gikorane ruguru ndumva nkwiriye cyane kumutasha na cyane cyane ndamwibutsa neza abe ahantu ho gushimira Imana ku byo yadukoreye.
Umukenyezi mwiza cyane yitwa nde umutamukanye umugabo wawe?
Yitwa Revera Pasteur Ladislas Niragira.
Aha. Ndumva pasteur araza kugira amashimwe mwenshi mu mutima kumva mutambukanye bari kuri telefone kuri radio ariko aramwifuriza umwaka mwiza. Ni byiza cyane Fides. Ngaho bandanya wifurize umwaka mwiza n'abandi si mugabo wawe nyine.
Ego, reka mbandanye ntasha abo dusengana kuri iyo Paruwase Gatumba. Ndatasha pasteur asista wa umushinga nahe wanje yitwa Saduki Omar n'umutambukanyi wiwe. Ndatasha ko hare sanswe nkoreramwe y'abamama yo muri Paruwase Gatumba nyene n'abamama bakunda Imana cyane ndabakunda kandi nije ndabarongoye ndabatayije mu izina rya Kristo Yesu. Ndatahije na Korale Vuzimpundu yo muri iyo Paruwase nyene. Sinzi ko mukinyemereye ngo ntashe abandi.
Ego, amasegonda make turayikongera ko hama n'abandi turabaha karyo bandanya.
Ego, reka ntashe ababyeyi banje bari mu ntara ya Cyankuzo nabo barakunda Imana kandi ndabifurije kugira umwaka mwiza wa 2018 umwaka w'umugisha. Ego leka sozere ntasha nabandi dukorana imirimo y'Imana basanzwe batuye ngaha mu gisagara cya Bujumbura na cyane cyane ntibagiye umuryango wanje kuko nawo ndawukunda kandi uri mwabubaha Imana.
Ni byiza cyane gose Fidensi, turagushimiye cyane gose kuri kano kanyu ufashe kandi ukaba uri umukenyezi wa mbere turonse, turakunda cyane kuronka abakenyezi iyo turonse abakenyezi hano kuri Radio ya Amerika baduhamagara ni gake biba, ariko iyo baduhamagaye turishima kandi turanezererwa. Twikwifurije rero umwaka mushasha muhire, Noweli nziza, uzogugwe neza mu bawe no mu byanyu. Turakwifurije byiza byose wifuza ku mutima.
Reka nanje ndabashimira rimwe bivuye ku mutima kubona munteye iri teka ngo nanje ntashe abanje n'abacu. Nongera ndabashimira cyane ingene muduhaye aka kanya kugira ngo tutashe inshuti n'abagenzi, kandi turabakenguruka ingene mutwifurije umwaka mwiza. Natwe twabifuriza umwaka mwiza w'2018 ngo uzubabere umwaka wo kwagukirwa impande zose.
Amen, amen, amen. Urakoze cyane gose.
Imana ibahe umugisha.
Radijwi rya Amerika, turabandanya ku murongo twifurizanya umwaka mushasha muhire. Turafise uwitwa Louis Michel. Louis Michel, uraho?
Muraho neza, itangishaka.
Turaho, turashima nawe.
Yeje din vela.
Ngongo iki?
Umwaka mushya muhire. Mushiki wanje.
Okay, okay, nayo numvise urundi rurimi ntatahuye.
Ndavuze. Ngomeye ve di nuvela.
Ah, gifaransa. Na ino vasumenga ni higi italiano changi kindu. Urakoze cyane. None, Louis.
No, uri... nevo. Ego, njewe. Njewe, iyo unga kuranje njine, mbanu mbanishi, mbaniko njishi mjeneza. Kwa lako, ubungu ubu, mbanu umuga.
Nibzio.
Chakali. Nabuka inawa nikenda. Bose bose batashi badashaje urupfuru raza rurabaje rurabamara.
Oh, turaguhojeje.
Nuko uvuga ngo nanje iyo ngiye kuryama nuko ntiwe ndahaye nibuke. Ubwo rero ndashima Imana cyane kubera ko uyu mwaka ngurangije. Ndashima Imana, hanyuma mwongera ndashima Imana abantu bose bafite problem. Mbasabye ku Imana kugira ngo gusa Imana nabo ibumbe cyane cyane nk'umuntu witwa byose n'Imana Elije ari hari aho majyaruguru, cyane cyane umuntu witwa Joseph Bakimbagira ari hari mu myembe hari i Kigali, ariko nabona Rondo n'abandi bose bafite ibibazo nk'ibyanjye cyangwa se n'ibitambutse, bose ndababwiye ngo bajye bazagira umwaka mushya, mbifuza umwaka mushya muhire.
Louis Michel, turagushimiye cyane gose kuko ndumva ufise imbaraga nyinshi, urukundo rwinshi, nubwo waciye mu bibazo byinshi kandi ukumva tukumva ko wabuze abawe, ariko ukaba ukifise uwo mutima wo kunezererwa, wo kwishima. Imana igukomeze kandi iguhimigisha myinshi mu mwaka
uzi. Aho ndi hose jewe ndango no guseka kubera ko burya ntabwo waheka ibintu ku mutima buri munsi. Aho ndi hose mba nseka gusa kubera ko burya niyo umuntu aseka wumva worohewe. Ndagira ngo n'abandi bose bafite ibibazo bajye baseka barenze hejuru gusa kuko uraseka ukumva worohewe, ndetse bituma utanasaza bya vuba vuba.
Reka rero duseke twese, rero duseke dushimire Imana. Louis Michel, ugira ibihe byiza kandi Noweli nziza na Bonane nziza kandi kabisa uzoneze.
Mbese iyo rya Amerika mwese abantu muri iyo nzu iyo etaje mbese
urakoze
abantu bayirimo mwese umwaka mushya muhiye, mwadufashe neza, twabanye neza umwaka wose, uyu mwaka ugiye kuza tuzongeye tubane neza mwabavandimwe. Murakoze cyane, reka mena n'abandi akanya. Murakoze cyane
cyane gose, cyane gose, urakoze cyane. Tubandanye twakire n'uwitwa Sylvestre. Bite Sylvestre,
mahoro.
Uraho, urakomeye.
Ego ndashimwe iteka.
Ni byiza cyane, uduhamagaye uri he Sylvestre?
Basi zindi mu Burundi mu ntara ya Muramvya no Kiganda.
Mhm. Kiganda.
Yego.
Mhm. Bite bite none umwaka mushasha muhire Noel nziza witeguriye 2018 gute.
Asanda simana kabisa tro ndahamu mujyango naduze kwabavyeyi.
Mhm.
Umwaka ndawumurangije neze ndakimana kubera ari ku nyigisha mili nase kiranje amashure.
Mhm.
Nditeguriye kitanga bona ni umwaka mushasha n'abavyeyi nateguriye ndamaze kwimbaza muhira.
Mhm.
Nizera yuko nyigisha izoza izo dutumbirize iyo nayo tumwe umwaka.
Mhm.
Mu mwaka weje.
Mhm.
Nkaba mushima hosi ndabona akavura karagwa imirima ni myiza naho zaratamo imiyaga n'ibihuhusi.
Mhm. Mhm. Duzijwe rero ushimire wifurize Noel nziza na bonane abari ngaho imurambya n'ahandi.
Yego. Ntambure cyane cyane kuri mwebwe mama ya kanya.
Mhm.
Abari kuri Noel nziza n'umwaka mushyashya abagenzi bose turi kumwe. Umuryango wanjye wose.
Mhm.
Aba n'abanyeshuri bose twaje kwigana kuri kaminuza mberabigisha emeze.
Mhm.
Bakunzi b'ibi bya Amerika bose n'abakora bose.
Mhm.
Kandi n'ikirezi n'igisha ikomoka ku Uhoraho umwaka ugiye gutangura rero umwaka wa matanu w'ubuki.
Mhm.
Ajya urundi n'ibyo bifuza bose n'abandi bandanye bahetagiye.
Urakoze cyane gose, urakoze cyane gose.
Noge na mimi nibagiye gutashya. Mwami yifanye mbere kimana Yvonne twaje kigana mwaka w'indi.
Mhm.
Ari hose mbere bitunze no kuba kandi mu rahamwe era ari karundi kugijana reka kadondondera.
Mhm.
Nakundemera kuri Cercane. Rua Satran Kati. Mhm. Katalan.
Mhm.
Urindi nitenda amajana 34 amajana 84.
Sawa.
Mwaka mwile uipa Mariko alimbao mkwanda. Mm-hmm. Bawe jikuwa na mkikove.
Mhm.
Nabandu wote waliko barani mbiriza. Ulivu Adameri.
Mhm.
Wampuji mwese. Nabakunji wote wa anje. Nizato kata wa silahari. Wandali mbiriza maoro iman.
Mhm.
Urakoze.
Urakoze cha. Twese. Mwaka mushasha muhire mwese muduteza amatwi ni radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Oriane Itangishaka muri wa mwanya w'ikiganiro mukunda cyane muri isanga muri kano kanya twuguruye mirongo ya telefone na Facebook yacu muhamagare mwifuriza abanyu Noel nziza na Bonane tubibutse Facebook yacu ni VOA radio yacu murongo wa telefone nawo mushaka kuduhamagara ko kuri WhatsApp cyangwa telefone sanzwe tukabona nimero yanyu tukabahamagara ni 1-202-441-9-3-1. Tubandanye rero ku murongo wa telefone twakira uwitwa Eli mwaka mushasha muhire uramaje hega Eli
kuranza muri kine mbuye.
Mhm, yabi murambye muri ko muradutega amatwi 5-5 ndavyumva. Ubaye wa kabiri. Ngaho fata kanya wifurije ibihe byiza abiwanyu.
Murakoze cyambere n'ambere n'amahere sa ababyeyi bahanze bayifuza n'umwaka mushasha akabiri za noheri sa n'umwaka mushasha abayi n'abagenzi babo za noheri sa n'umwaka mushasha amarandri aherupe kayanza kugeza noheri nziza Darimana ari Patrick Kayanza paka mwiza na noheri nziza abo dukorana mu gisata cy'ikawa cyane cyane abo muri kese kiyago bose kwendere n'umukoresha wacu mana hanyuma kukagina kuriza umwaka mwiza indongo zose z'igihugu mani zisize sawa umwaka mwiza na noheri nziza abanzi bose n'abatanzi na mbuga nkoranyamakuru wa Daniel
urakoze cyane gose Eli turagushimiye natwe turakwifurije umwaka mushasha muhire ugire ibihe byiza kandi uzogire imigisha myinshi muri 2018 ndabona abagenzi bacu kuri Facebook mubandanye kutwandikira nkuko nababwiye Facebook yacu ni VOA radio yacu murashaka kutwandikira ubutumwa aho nyene tukabusoma reka nsome ubwo witwa Eutache Musenyeri niyo buhungiro avuze ati ndi Bujumbura ndifurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2018 abavyeyi banje nabo tuvukana n'ababanyi bose nabo twigana kuri Université Sagesse d'Afrique hamwe n'umusheri wanje yitwa Giseline hamwe n'abamenyesha makuru bose bijwe rya Amerika muheza gigwe Eustache turagushimiye cyane ubutumwa bwiza cyane ndize ko uyu musheri wawe Giseline akumvise hanyuma tubandanye hari uwitwa Habinshuti Marc Martinez Habinshuti Marc Martinez kuri Facebook aratwandikiye ati jewe ndi Kigali mu Rwanda mumpamagare turagerageza tuguhamagare nawo nyene muri benshi bariko baraduhamagara uronka kanye umwaka mwiza Martinez ndabona kandi witwa Salvatore Manario Salvatore turakubona umwaka mushasha muhire Ngoboka Jean-Claude umwaka mushasha kuri wewe hari uwitwa Nikunze Blessus Bomako bonane kuri wewe nawe hariho kandi witwa Adronis Kefas amazina yanyu ni hatari Adronis Kefas umwaka mushasha muhire hariho n'uwitwa Gerard Ndagijimana umwaka mushasha muhire kuri wewe turakubona kuri Facebook ndabona kandi witwa Wimpuhwe Jabo Bugwi Wimpuhwe Jabo Bugwi ndabona telefone yawe niyo mu Rwanda tukwifurije noweli nziza na bonane aho mu Rwanda uri ndabona n'uwitwa Hambo Shaka Damour Hambo Shaka Damour nababwiye ko amazina yanyu kuri Facebook ari ya hatari ndabona n'uwitwa Nsengimana Eric Pasteur ati biciye bicika yari yaduhamagaye uradutunga amatelefone shobora kuba ari karagorana gato kuri wewe ariko ndumva hariyo n'abandi benshi bari ku mirongo ariko barahamagara ndabona na Dusabe Leonidas Lendes ati ari muri Tanzania ati nahiriza abavyeyi bari mu Burundi mu ntara ya Cankuzo Dusabe Leonidas Lendes yifuriza umwaka mushasha muhire abavyeyi biwe bari mu ntara ya Cankuzo turabona abandi muri benshi mutwandikira kuri Facebook ni vyiza cyane gose turafise rero ku murongo wa telefone uwitwa Abayisenga nawe nyene yifuza gutasha Abayisenga amahoro neza
Murahumurane.
Uraho urakomeye.
Bakoze umwanya mudaye ngo twifurize abantu umwaka mushya muhire. Mbere na mbere ndifuriza umwaka mushya muhire ubuyobozi bw'u Rwanda. Abavandimwe inshuti bose banzi.
Uramajahe ngo bakumenye neza uwuriwe.
Njyewe ndi abita ku Gisozi.
Abayisenga w'igisozi bandanya
nifuriza umwaka mushya muhire ubuyobozi bwa TV1 n'abanyamakuru ba TV1 na City Radio ndumva ukoze kuri uyu mwanya
Urakoze cyane gose abayisenga turagushimiye. No bari nziza nabona ni kuri wewe nabawe. Mukuru urabandanya hano kuri Radio Ijwi rya Amerika muri studio Indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabifurije mwe mwese mwumva Ijwi ryanje umwaka mushasha w'ibihumbi 2018 uzobabere uw'imigisha myinshi. Tubandanye ku murongo wa telefone nakiri witwa Ndayisenga. Ndayisenga, amahoro neza?
Amahoro cyane gose.
Urahora urakomeye?
Sawa.
Uherereye he?
Yo ndi buri ko sangye muka mu ntara ya Ruyigi muri komine ya Butaganzwa bwo ni mugege.
Duga kwijambo rero wifurize ibihe byiza inshuti n'abagenzi.
Nashaka ni wifurize umwaka mushya mwiza w'2018 babyeyi banje basanzwe bari mu Ruyigi ne Butaganzwa mugeyi wanje papa yifanya wacu na sasa.
Subiramo mama wanyu twamwumvise neza. Duzi ijwi.
Kamisika la sangali busaganga muri muri zone mwe mukumba wishara gacha. Abantu bose nabo ntazi. Abasabye ngo yaho bari ku Burundi no ku isi yose. Kandi nifuje n'umwaka mwiza abakozi ba Radio Rwanda Amerika kubera basita cyane bose radio y'abanyagihugu.
Asante sana.
Kaminuza y'u Burundi. Bose batwariganye abantu bose batwarakoranye ariho hose. Abantu bose nshaka kujya ndagira feri abifurije umwaka mushyashya mwiza 2018 abandanye baneze kandi uzabira umwaka w'imigisha n'imihezo niba ku Mana.
Ni byiza cyane gose, turagushimiye Ndayisenga. Katubandanye ku murongo wa telefone twakire n'abandi tubaha akaryo. Tubandanyirize kuri Jeremy. Jeremy, urahura komeye?
Ndakomeye.
Uduhamagaye uri?
Ndi mu gisagara cya Gitega.
Byifashe gute aho Igitega?
Asa Igitega n'amahoro neza cyane.
Ni byiza cyane. Niba nde none wifuriza umwaka mushasha muhire?
Nkaba ngomba kwifuriza umwaka mushasha ababyeyi banjye bari muri komine ndava mu mpanuka. Amwe n'abashyikanje bose bari mu mpanuka nyene, Francine Eliana, Marie Rosa na Marie Grace. Nibagiye mama wa mama wacu bose bari ngaho mu mpanuka komine ndava. Hamwe n'abana babo. Abanyeshuri banjye bose bize muri enaki Kibimba abifuriza umwaka mushasha mwiza. Babyaranje bose bari Bujumbura hamwe n'abari mu ntara ya Rutana abifurije umwaka mushasha mwiza. Bakenzi banje Willy Diane Jamali Kirisia Irerere bari mu ntara ya Gitega ndabifurije umwaka mushasha. Hamwe n'umutama bita Jambo Twatadira Madoyi ndamwifurije umwaka mushasha. Nibagiye n'abana ba mushikanje Frank na Bonel. Ndabifurije badotangira umwaka neza, bongera barangize neza. Murakoze.
Urakoze cyane Jeremy, nawe ugira umwaka mushasha mwiza. Wakoze cyane. Tubandanye ku murongo Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twakire Désiré. Désiré, amahoro neza?
Amahoro.
Nguraho.
Yego, turatekanye.
Uri hehe none?
Yendi mwikambi Mutenderi.
Mutenderi muri Tanzania. Ni byiza cyane, ndashima kumva muri ko muratwumviriza ngaho Imutenderi. Ndifuza ko ndizeye ko nabo muri Nyarugusu, muri Nduta nabo nyine bariko baratwumviriza ngaho. Rero tasha ari wawe.
Ogambe nagoma ndabatashe mwego banimenyesha bakuru biji ya America.
Sante.
Niko gakabiri nagoma ntashe umushikanje ari mu ikambi mu Rwanda imahama. Akabiri mugakabiri n'umugenzi wanje cyo kuba ngaho nziza Emmanuel. Eh n'uwitwa Nisire Pascal turi kumwe ngaha nyene. N'umuvyeyi wanje yitwa Nishimaye Esperance.
Urakoze cyane gose Désiré.
Yego nawe murakoze.
Eh ugira ibihe byiza.
Namwe.
Up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry, because I know your plans are better. When the landlord come and knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford food for my kids, I know tomorrow will be better. I thank you, God. Thank you, my God. Thank you today.
The band na Tom Close bashimira imana bati thank you ati thank you thank you thank you bashimira imana niradijwe ijya America samiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda urakoze the band na Tom Close kuri ako karirimbo tubandanye ku murongo wa telefone twakira witwa Nsengimana Nsengimana uraho
yego ndaho
uramajahe
kandi ngo za muri vire
ngozi mu Burundi. Witeguye gute bonane?
Asha, ndaiteguye neza kuko kwa gata kwa muhungu gwera saa kumi tufise umwanya gushima imana gwera saa kumi kurishengero ingozi gushima imana twereke imana zikuri umwaka uzoza kandi tushimira no kuvyo yadukoreye kuko hari byinshi yadukoreye ngira abazoba hari azovyumva byinshi imana yadukoreye n'uyu mwaka kuko umva ibyo Imana yakoze by'ukuri ku bugingo bwacu urumva ni ibintu nyine birengeye ubwenge bwacu. Hanyuma nkaba nashaka kwifuriza umwaka mwiza abagenzi banje, nkabifuriza ababyeyi banje, nkabifuriza n'abatari banje bari muri Mozambique.
Ababyeyi bawe witwa bande ngo bakumve baryoherwe nabo nyine?
Chartier na Hetroni. Ama na mama mdogo ari mu Kirundo ibwambarangwe. Na onkle ari mu Rwanda, ari mu Rwanda. Hanyuma nkaba nifuriza umwaka mwiza n'abantu duhora tuvuga na duhora twandikira mira message kuri Facebook. N'abantu duhora twandikira SMS, twandikiranira ama SMS. Hariho nk'uwitwa Salvatore ari imuyinga. Uwitwa Migo Bosco ari imu kumwumba. N'abantu bamwe bakurikira page ya Ministere de la Defense Totale kuri Facebook. Nabo nyene abantu bamadukurikirana kuri iyo page nayifurije umwaka mwiza. Kandi nacagusaba indiri hari indirimbo ya Roboti yitwa Turagushima. Mana turagucima mana nziza. Nashaka muze kuyishyira ko sinzi ko muyirondere.
Reka tuyironde, reka turagerageza mu buhinga bw'ibyuma, sinzi ko biza kubakundira mu kanya dusigaranye, ariko baragerageza. Urakoze cyane
Reboti iri mu zambere.
Baragerageza
Reboti ministri muri album ya mbere.
Nacyo twakwemereye, ariko turagerageza. Urakoze cyane Nsengimana. Reka tugerageze twakire n'abandi tubandanye ku murongo wa telefone radijwe rya Amerika. Turi kumwe na RV bonne année.
Bonne mwaka mwiza mama.
Urahura komeye?
Yego, akomeye cyane.
RV uduhamagaye uri he?
ndi mu cibitoki cha Rugombo mu cibitoki mu Burundi.
Eh mu Burundi. Cibitoki cha Rugombo mu burengero gute none hiyo mu buraruko ndakeka mu buraruko bushira burengero. Sivyo?
Ego me turakomeye kabisa umwaka turiho turitegura tuzoryoherwemo neza n'abagenzi n'inshuti n'abavandimwe. Nubwo tutari kumwe n'abari mu buhungiro nabone turifuza kujyana umwaka nabo twabyifuza n'ubwo bidakunda.
Birumvikana.
Ego.
Ni byiza cyane. Abandi none wifuriza umwaka mushasha muhire nawe ni bande?
Ego ndifuriza umwaka mwiza abantu tubana ngaha mu Cibitoke, Bukeneza Fisto abangaha mu Cibitoke, Liyefe ari muri vakansi Bujumbura na Mutoyiwe Darius na Gisre Eymare tubana ngaha mu Cibitoke na Miyobe n'abagenzi bose dukunda kuteramana mu ntara ya Cibitoke nyene nawe tutari kumwe bose ndabifurije umwaka mwiza Bafede mwakoze wabera umwaka w'amata n'ubuki.
Ni byiza cyane. Urakoze cyane Hervé, turagushimiye. Radio Ijwi rya Amerika isambiranye. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko nababyiye turi muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro muri isanga aho tukuguriye amatelefone isaha yose tubaha karyo kukubandanya mwifuriza Noel nziza na bonane ku nshuti n'abagenzi. Reka mfate amasegonda make ku bwanje oya nitangishaka nshimire ababandanya kudutega amatwi ababanye natwe umwaka wose. Ndaza gufata kandi kanya kukushimira bamwe bamwe ariko reka nibuke kandi n'abatwumviriza batabaye mu bihe biryoshe, batabaye mu bihe binezereje, abari mu makambi y'impunzi. Abari mu makambi y'impunzi nk'abari I Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndabifurije umwaka mwiza mushasha. Abari mu Rwanda mu ikambi y'impunzi Imahama n'ahandi hose mu gihugu cy'u Rwanda umwaka mushasha mwiza. Abari mu Burundi hari amakambi yabateshejwe izabo nko mu Cibitoki namwe turabiyumvira. Abari Tanzania Inyarugusu Induta Imutenderi n'ahandi hose muri Tanzania umwaka mushasha muhire. Abari mu Buganda namwe nyine ntitwabibagiye Inaki Vale turazi yuko mutwumva kandi turavugana rimwe na rimwe. Imana mwese aho muri hose mu makambi y'impunzi mutabayeho ubuzima bunezereje butaryoshe kuko nta unezerwa no guteshwa ingo. Rero turabifurije umwaka mushasha muhire muzogiremwe amagara meza imigisha myinshi. Abavyifuza mugataha muzogire ibihe byiza mu ngo zanyu mu nshuti n'abagenzi muzoba mubonanye mu gihugu cy'amavukiro. Abandi nabo tubifurije kubandanya mworoherwa aho muri hose mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Reka rero tubandanye ku murongo wa telefone twakire nabandi babandanye kutwakura ku murongo wa telefone. Turi kumwe n'uwitwa Gratien. Gratien uraho urakomeye?
Asha ndaho ndakomeye kabisa.
Uri hehe none?
Ndi mu ntara ya Kirundo komine Vumbi umusozi wa Muramba.
Ni byiza cyane Gratien. Fata amasegonda make wita utashe inshuti n'abagenzi.
Nagomba ubwa mbere gutasha abantu bose b'Imuramba. Abifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani tubabere uw'amata n'ubuki. Nkatasha n'umuhungu twiganye ku mukenke wo mu giteranyi bita Krapel. Atasha n'abarimu bose bigisha ku ishuri shingiro ry'I Nyagatovu n'abana bose bahiga. Bose nkaba ndabifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Namwe abamenyesha makuru wo ku ishuri rya Amerika.
Urakoze cyane rwose Gratien, ugira ibihe byiza kandi nawe umwaka uzokubera w'amata n'ubuki. Ndabwiwe n'abagenzi banje mu buhinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi asanzwe akora ibihambaye buri munsi arambye ko ivyo Nsengimana yamusavye yabibonye indirimbo ya Leo Botti. Ndagushima mana reka tukumvirize turagushima mana reka tukumvirize amasegonda make.
kubitangaza wakoze baturinze uyu mwaka wose shimwa ma
Gushima mwimanyi kuko wabashije kuturinda kugeza yamagingo nibeshubu batagihumeka umuka wabaziba
nacho twatanze kugirango tugeze uyu munsi
nacho twatanze ma
nacho twatanze kugirango tugeze uyu munsi
Jehova mwiza turagushima mwibanyi kuko wabashije kuturinda kugeza yamagi nibeshubu batagihumeka umuka wabaziba
nacho twatanze kugirango tugeze uyu munsi
nacho twatanze ma Durakushima
mama mama nziza kubitangaza wakoze waturinze uyu mwaka wose shimwa mama
Durakushima
mama mama nziza
kubitangaza
wakoze
zema
Radijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanya guhimbaza umwaka mushasha ugiye gutangura mu minsi ibiri sigaye umwaka w'2018 kuri Facebook ndabona abanywanyi abakunzi bi Radijwi rya Amerika babandanya kutwandikira ku murongo wa telefone babandanya kutuhamagara umwanya ni wiwanyu reka nsome ivya Leonce ngenda kuri yo Watwandikiye turabona uti ndi Burundi mu ntara ya Makamba ndifurije umwaka mwiza abavyeyi banje abakunzi banje n'abanyeshuri twigana kuri lycée Kiremba Sud ndabifurije umwaka mwiza w'2018 twiza ko bakumvise turabona nabandi benshi mubandanye kutwandikira Nkunzimana Daniel turakubona kuri Facebook ndabona n'uwitwa Nzoyikorera Désiré Amahoro neza kuri wewe. Katuraba abandi benshi kuri Facebook Eric Pasteur Sengimana turakubona Innocent Uwimana turakubona nabandi mwese mu bandanye kutwandikira mwandike ubutumwa bwanyu biroroshye kubusoma ahandi muri studio Indwi ku murongo wa telefone hashobora kuba hari benshi turacyasigaje nk'iminota nka 12 y'ukubaha karyo kugushima no kuhimbaza umwaka mushasha muhire natwe hano muri studio no kwifuriza abanyu Noel nziza na bonane tubandanye ku murongo wa telefone turafise uwitwa Daniel Daniel we amahoro neza
uyi mahoro cyane
urahura komeye
ego ndi byura
ngaho rero tasha
Nangwe gutasha mwebwe abamenyesha makuru wanga ku Ijwi rya Amerika.
Thank you.
Gutasha nabanyeshi twa rapigana muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo gutumatumwa na makuru. Na cyane cyane nko mukobwa w'Imakamba yitwa Yashimana Violette. Nka cyantasha kandi namushikanze ari Makamba. Natasha na muruna ndari Makamba nkacanza ikabonga muri komine Nyanzarake nkatasha mama wanje nkatasha nabo tuvukana abazabwe bahari nkatasha n'umugenzi wanjye ari Nyanzarake itwa Ndayisenga Frederic nkatasha na muramu wanjye ari Makamba atandabuka hakugitana natasha mu kugwanze ari mu nkambi atoni mana Diodone ngira natasha nabandi bose bahunze wabanzi bose ndabifurije umwaka mushasha mwiza zo abera umwaka mwiza w'amahigwe
gukororanirwa muri byose n'ibyifuzo byawo. Murakoze.
Murakoze cyane. Urakoze cyane Daniel. Turakwifurije umwaka mushasha muhire nawe.
Ego e.
Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubandanya kwifurizanya umwaka mushasha muhire na Noel nziza. Ejo narumvise ikiganiro cha Thomas hari umuntu witwa Bigirimana yanyifurije umwaka mushasha muhire. Reka ndamwumvirize hama nawe nyine ndamushimira.
Ijwi rya Amerika mu kirundi Kinyarwanda turi kumwe kandi na Bigirimana. Bigirimana we?
Karame.
Umwaka mwiza.
Nu
kuratangaza iki rero?
Umwaka mushasha wewe kamire ndi ko ndagukunda.
Nanje ndagukunda nabandi bose.
Na Oriana, Oriana cyangwa ishaka.
Ubwo barimo kukumva.
Ndamusoje.
Yego.
Uyo rero yari Bigirimana, Bigirimana narakumvise jo. Ero nashaka nawe nyene ndakwifurize umwaka mushasha muhire. Natwe turagukunda twese hano kwira dijwi rya Amerika. Asante sana.
Ngukunda bidasanzwe. Kuko aminduye mushasha. Ye na mama ragukunda. Ye sinari nzi gukunda na mbere yukuza.
Turabandanya guhimbaza umwaka mushasha muhire. Uyo ni King James, karirimbo karyoshe kitwa Harukuntu. King James turakuramusa kandi turakwifurije umwaka mushasha muhire. Turibuka waraje hano mu ma studio y'Ijwi rya Amerika haciye iminsi mikenya. Warakoze cyane kandi turacyakwibuka. Kakaririmbo karyoshe cyane. Tubandanye ku murongo witwa Samuel nawe nyene arifuza gutasha. Samuel we urahura komeye.
Ego ndashimye Imana.
Ni byiza cyane. Uri he?
Ndi Gitega mu Bujumbura mu Burundi.
Ni byiza cyane. Umwaka w'2017 wari wifashe gute? Wa 2018 wifuza iki?
Simari wifashe neza. Imana ko ntabwo ayibirenze. Nuko nabaye hafi n'abagenzi banje bose.
Ni byiza cyane. Tashi nchuti n'abagenzi rero.
Kwambe numvire wandi nyinyi bibiri na teta. Ari muri komine ugenda. Ari muri komine ugenda neza ne mutawo yinyi mutumba nyagisenyi. Namuyomba ari butumba kinyeri teni, kinyeri Jofenari, kinyeri Patrice, na kinyeri Josefu. Mama mutoka ari muri komine Shombo. Banki nyenyeri madare na namufasha wiwe. Nicho tina baganze bose. Nibagiye numukunzi wanje turi kumwe ngahanye ni Gitega itwa Sandrine. Na bibi hari zake numa kamera ta bibi bya cyumana ni turi mu gutangura. Abanze bose Philippe Venera niyo saba. Bera ari Bujumbura, Gifi ari Bujumbura, na Irene ari Bujumbura. Na Jinioro. Na Jinioro. Na Greta. Abantu banze bose bagenze bose ntibake na Eric nyine ngaho nyine nyagisenyi. Numutere kite yo kwishura cyo kugenya kwitwa Zirukunda Sanitaras. Na mama wewe Veronica na Tike na Inosa na Dio na abanzi bose n'abatahize bazo batanga amaka mwiza.
Urakoze cyane Samuel, urakoze cyane dize ko bakumvise bose. Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanye ku murongo dufise benshi cyane. Twakire Elise. Elise amahoro neza.
Amahoro neza. Murakomeye.
Turashima. Ari akaruru muri telefone yawe Elise. Uri ku muhanda
uri ku. Ntagwa mu ruhari.
reka tugerageze murongo urimo induru nyinshi ariko gerageza amasegonda make cyane wifurize mwaka mushasha muhire inshuti n'abagenzi
bo kibonye ko bayubahereze nkaba ndi muri Zambia nkaba ngombye kwifuriza umwaka mushasha mama ari mu ntara ya Gitega nabo tuvukana niyo nkuru Fideli n'uwitwa Nkurunziza Claude ari ngari Bujumbura nkaba kandi nifurije umwaka mushasha abo twakoranye ngaho ku isoko kwijabe abo bitwa abaveteri abakazi abaji ba Rugozera bose ndabifurije umwaka mushasha
urakoze cyane Elise nize ko bakumvise naho telefone yarimo akaruru gato Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka mfate amasegonda make nanje ku bwanje nkaho yanitangishaka nshimire bivuye ku mutima abantu bamwe bamwe ndashimiye bwa mbere na mbere nifurize umwaka mushasha muhire w'ibihumbi 2018 umuntu wese ari mu nzego za politike mu butungane umutekano mwitavye ubutumire bwanje mu kiganiro muri isanga kuvyukuri ibari isaha yose muba mwatanze mu bikorwa vyanyu musanzwe murimwo mukitaba ubutumire mukaganira natwe mukaganira n'abanywanyi biradishwe rya Amerika ndabashimiye cyane aho numva muri mwese muri zo nzego zihambaye ndabashimiye ko namwe arafasha kanya mukitaba ikiganiro muri isanga ndashimiye nifurize umwaka mushasha muhire w'ibihumbi 2018 abari mu nzego ziharanira neza y'urwaruka mwitabiriye ubutumire bwacu mu biganiro nateramije ku neza y'ugwaruka ndashimiye kandi nifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2018 abari mu nzego zerekeye amagara y'abantu muri leta mu mavuriro mu mashyirahamwe yigenga naraganiriye n'abaganga benshi cyane bagiye barafata kanya ku munsi wabo wa gatatu bagasigurira indwara zitandukanye abanyagihugu kandi benshi batubye ko vyabafashije mu buzima bwabo mu magara yabo ndashimiye kandi nifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2018 abo twaganiriye kiganiro muri sanga cyo ku munsi wa kane aho twaganiriye kubijanye n'agateka kazi na muntu iterambere ubuzima bwa misi yose mwarafashije abatari bake ubwira gatano ndashimiye kandi nifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2018 abakenyezi bose amashirahamwe y'abakenyezi yose n'abari mu nzego ziharanira neza y'abakenyezi nkuko mubizi ku munsi wa gatanu ni mwebwe tuganira namwe ku munsi wa gatanu umunsi wiheza ahanini ubuzima bw'abakenyezi ndabashimiye rero mwese mwafasha kanya mukaza tukaganira ku bibazo by'abakenyezi ku munsi wa gatanu mu kiganiro muri isanga ndabashimiye cyane ndashimiye abahinga b'abarundi n'abanyarwanda baba mu mahanga twaganiriye tukagirana ibiganiro muri isanga ku bibazo bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga binini aho muri hose mwese ndabashimiye nizera ko mwe mwese muzobandanya mufata kanya mukitaba ibiganiro hano ku Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri isanga aho mwitaba mukaza mukishura ibibazo rimwe na rimwe biba bitoroshe by'abanywanyi bacu ndabashimiye rero kuba mwara twemereye mukitaba ivyo biganiro si muri sanga byonyene hari nibindi impora ndabahamagaramwo munota wa nyuma nti ndabasavye mugira ico muvuze rero ndabashimiye kona ahanini mwama mwemera rero tubandanye rero twifurizanya umwaka mushasha muhire tuhimbaza dushimira n'Imana duherareze kuri kano karirimbo twatanguranye ka fanda nayo mwese rero Noel nziza nitutongera kuvugana umwaka mushasha muhire w'ibihumbi 2018 ndabakunda Imana ibane namwe tuzokongera mu mwaka uza wa 2018 w'ibihumbi 2018 Radio Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika.